Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Mutatumwa tibigano vya Radio Culture kazimu kutuwa teguriye, zimu mwengo nguru nguru, ziagize. Bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Kamesa zone Musaga komine Mugere intara ya Bujumbura ubu bahisemo kwirarira inyuma y'ubusuma bwarumaze iminsi buvugwa muri ico gice c'iyo zone. Ishure SOS ry'Igitega ryafashe ingingo yo kutakira abanyeshure bo mwaka wo kwimenyereza n'umwaka wa mbere w'ishure nshingiro hamwe n'umwaka w'indwi mu mwaka w'ishure buca utangura. Ibo murazumva murano makuru tafite kandi n'inkuru y'umuco kamwe munsi tukaba tubandanya kubaganirira ku bijyanye n'umwuga w'ukwegeka. Amakuru hamwe n'andi ni mukanya sangwe ikaze.
Radio Indundi Culture
nongeye kubaha ikaze murano makuru. Bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Kamesa muri zone Musaga komine Mugere intara ya Bujumbura bahisemo kwirarira inyuma y'ubusuma bwahora buvugwa muri ico gice mu minsi heze. Uko kwirarira bavuga ko kwatumye ubwo busuma bugabanuka ni mu gihe ariko hari bimwe mu bindi bice by'iyo zone nyene abajejwe intwaro bavuga ko hari ubusuma bubandanya gukogwa na bamwe mu bana bumenyesha ko bugiye ariko nabwo nyene guhagurukirwa. Ni nkutu baza Dieudonne niyo yanzigamiye.
Katye Kamesa hi muri yo zone nimwe mu makati yavuzemwe cyane ubusuma mu minsi heze yamara kubera abanyagihugu bahisemo kwirarira bavuga ko vumwa kutanguye ubwo bwizi bwa nabi bwagabanutse
ubusi cyane nsico kimwe muri yo minsi heze. Mu minsi heze nyene ibari ba nakagurube bagasanze aho wagashitse baragatwara
ubu ni mitete mwana wo cha wica cyane niko wasanga ni muzu bazitwaye nika kepere mawoda mu busuma ngo bari byo ngaha munsi umusuma maze kwiba ugasanga umusuma arafashe ukabona nubu narivya rafatwa no bahantu mu buhagaruka.
Bamenyesha ko muri kino gihe aba bari ko baritembereza mu masaha y'ijoro babazwa igituma batembera ijoro
ubu mu masaha 2 uri kuri tembereza cabakufata bakakubaza impamvu uri kuri atembera mu ngaha ariko ubu ni sawa byaragenze neza turashima ko eh
bemeza ko bashize mu ngiro ibyo babashikirijwe mu manama atunganywa n'abajeje intwaro gutyo ubwo busumwa bugaheza bukagabanuka.
Umushefu te karitiye wimwe yakoresheje amanama ahora bivuga ati muze murayamira umutekano nyene kugira ntibaze baratwiye.
Ubuyobozi bwa zone Musaga nabwo nyene buremeza ko mu makati yagize iyo zone ubusuma bahora bwibonekeza ku rugero rudasanzwe. Manyusi niyo kinda irongoye avuga ko gira ngo habe guhangana n'ico kibazo abajeje umutekano bagizwe n'abapolisi n'abasoda bongerejwe muri ico gice ariko anegura ko mu makati ya gitaramukana gasekebuye ko akira abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa babandanya bagira ubusuma bwa bimwe mu bikoresho. Uyo mutware ababazwa n'uko ari bamwe mu bavyeyi babigira mu ruhara. Manyusi niyo kindi havuga ko zone igiye kuraba ingingo yufata kugira ngo ubwo bugizi bwa nabi buranduranwe n'imizi.
Arakoze Dieudonne niyo yanzigamiye. Ikigo kijejwe guteganeza kazoza abakozi kivuga ko gushika ubu urugero rw'abakoresha batekanyiriza kazoza abakozi rukiri ruto. Imvo Emmanuel Miburo arongoye INSS asigura ko ari uko nko mu gisata cy'abigenga urugero runini rugizwe n'abakozi bakorera mu gisata cy'abakozi bakorera mu gisata cy'abakora batisunga amategeko. La secteur informel mu rurimi rw'Igifaransa yizeza ariko ko kubera ishigwaho gitege kuriraba ibijyanye no gutekaneza kazoza iryo rishora kuzana akarusho. Tumukurikire.
Kwiheje ingene bijanye nibyo INSS ikora bizwi mu gihugu twasanze hariho abantu benshi batabizi kandi mbere n'abakozi n'abakoresha buri mwaka turiyemeza muri INSS yuko ho kwinjira abakoresha bashasha bagera ku 2000. Intambamye aho inahera n'amategeko agenga ico gisata ntaratomogwa neza kuko uno munsi ugiye kuraba bakoresha benshi bo muri secteur privé gisata cy'abikorera twabo bakora muri ca gisata bita abakora batisunza amategeko ico bita le secteur informel. Abo nabo n'amategeko y'igihugu ntarabitomora neza. Amategeko ahari aremerera uwo ari we wese ko yoza muri INSS ariko kandi kuri ico gisata ntategekanya neza nk'akarorero ubutoza ukungene ashobora guhanwa. Ariko rero itegeko rikuru ariryo bita code ya protection sociale ryarabitekanije igaca rivugwa yuko azojaho ayandi mategeko mperekeza araba ico gisata conyene. Turibaza ko hazoba akarusho ko hatazoza abashaka gusa inabandi bose bazocabaza kuko itegeko izoba ryabivuze uko nyene.
Emmanuel Miburo n'umuyobozi mukuru w'ikigo INSS abanyagihugu muri zone Kigamba komine Cyanguzo intare yabuhumuza bari dogera ikena ry'amazi meza kuko akunda gukama muri kino gihe abanyagihugu bahurira ku isoko yegereye ahariko hubakwa ivuriro muri ico gice ariko naho nyene bakahurira ari benshi ibiza bigatuma bahamara umwanya munini abarongoye igisata kijejwe amazi muri komine bamenyesha ko hari umugambi wo kwagura amasoko harimo no gushyiraho mashasha mucanguzo twakora mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
Mwako wifugwa wana wanyagihugu kukumukwa mkuru wa zone Kigamba ama zarakinyi chane chane mumihana mulikino giechichi. Ayakere imihani tarimi keyo zone ya hozari komine hapunga ama zarauwe kuisoko rizo tuwara mazi mubitaro vya Kigamba. Ilisoko rifugwako rizana maza kuiye kandiri tigira likama. Mama mesi mozu wa itamwako zizana Haguita mgo kuikorela kumotu nga wajana mazi kukiyo wajana likure. Uyumu kenyazi amenyeshako mumangu na chane chane mulikino gihechichi atani marigikoroka nukufuga kovose. Wacha kulijo soku mazi hakabana mahamara amasaha arenga atanu bateramiye ayo mazi.
Ugi gisagara cyose nyine turahakwa no kurara mazi tukaja kuvoma ibyo mukagoma hiyo hepfo. Basha abana na sambiri y'ijoro haragera saa 3 bariko baratondera mazi batarayashikira. Kuko ngahavuma abantu benshi cyane. Je nkajewe kweri. Abana hari genda agati nshake mwirekere kugenda kuko baje nka 11. Hari gihe baza bakabaho nkarindira ko baza ngahisha nkaterura nkarindira ko bazana amazi nkabura.
Abanyagihugu basaba ko borahurirwa kuri ayo mazi adakunze gucikagurika canke amasoko barahuye ko akongerezo amazi.
Nk'igihe boza gushikiriza ivuriro bakayashiramwo uwo cabadushikiriza natwe baka nk'umunyagihugu yipfuza nawe agakwega bakamuha kwaye anyi kugira ngo turonke amazi aza neza. Kukaya anyi na hakama azari mesha zana ningubu nyishi nukufuga badu hai kwaya anyi vizio tuoro hera kukotulabona yuka ya dufasha chana kubale la mazi batari kubarashira mngijo buli rongo tuongele turonghe nuo tuoshikiri zikibazo dufise kugira ngo natwe dusabe kwaya njene abari yo azara dufasha mwaya makratie ya achu
kuriki kibazo jambo skoni jimbere arongo igisata cy'amazi muri komine Cyanguzo akaba yasabye abanyagihugu kwihangana akabahumuriza ariko ko hari umugambi w'ishyirahamwe rijeje kuronsa amazi meza abanyagihugu bo mu mitumba witwa Pasereke uzofasha muri icyo gikogwa maze amasoko yo kumuremera bena yitwa Inyakibanda akubakwa gutyo amazi meza akazocaje araboneka Mukubizeza akaba yiganiye radio indundi kiritire ko ibyo bikogwa bigiye gutangura mu ntango z'ukwezi k'umunani uca dutangura Cyanguzo narabuhumuza Pantaleon Ntakarutimana radio indundi kiritire
radio indundi kiritire
Ishure SOS Gitega ryafashe ingingo yo kutakira abanyeshure bo mu mwaka wo kwimenyereza umwaka wa mbere w'ishure nshingiro hamwe n'umwaka w'indwi w'ishure nshingiro nyene aho ni munyigisho z'umwaka w'ishure buca utangura iyo ngingo yafashe ku munsi wa gatatu w'inondwi n'ubuyobozi iyo rero ikaba iteye uruhagarara abavyeyi baharereye bamwe bavuga ko batagira iyo bakira nayo bamira kubera ko ubu ku yandi mashure ibyo kwakira basaba ibibanza bimaze kurangira abo bavyeyi basaba abajejwe intwaro n'indero kwitwararika indero ya Kanovera kuneza yo guharuka ni mu gihe irindi shure bita kuri international de Gitega yaheruka kumenyeshwa n'ubushikiranganji bw'inyigisho ko uyu mwaka wimirije ishobora kutemeregwa kwakira abanyeshure bashasha n'inkusi baza mugenzi wacu Anise Ntanguvu
turi mu gahinda nitworohewe nitugira iducira nayo tumira umwaka w'ishure uza wa 2026 ushira 2027 ushobora kuba uwimfa gusa ku bana bamwe bamwe ayo n'amajambo avugwa n'abavyeyi b'abanyeshure bari bamaze kwandikisha abana babo ku ishure SOS ryo kumugwa mukuru wa politique kuva kuri uyu wa gatatu aha matangazo y'urongoye umugambi SOS ugitega mugangarara na Adrien n'umuyobozi w'ishure nibigira hemenejir de amenye chako ata myaka y'uwa mbere mu gisata cyo kwimenyereza uwa mbere ishure shingiro n'umwaka w'indwi izobihari umwaka w'ishuruza bamwe mu bavyeyi bashikiriza ko ayo matangazo yaje kubajuragiza mu gihe kuwa ndwi mukakaro uyu mwaka ariho iryo kubahamagarira kwandikisha abana babo muri ayo masomero kuva mu mwaka wa mbere wo kwimenyereza gushika mu mwaka w'icyenda w'ishure shingiro ariho ryari ryashizwe ahabona abavyeyi berekana ko bizobagora kuronka ibibanza mu yandi mashure cyane cyane mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro mu gihe aha n'ahandi basozereye kwandika bateraka mu gutyo abajeje intwaro n'indero kwitwararikana ntaryo indero y'akanovera kuneza y'ugwaruka ni mu gihe ishure Ecole Internationale ry'Igitega ryari rimaze imyaka 43 riherutse naryo kugagwa n'itegeko ry'umushikiranganji rikukira kuva mu ntango z'umwaka w'ishure uza wa 2026 ushira 2027 anisandango v'Igitega Radio Indonikiture
arakoze mugenzi wacu Anicet Ntanguvu umushikiranganji wa mbere wa Burundi asaba inzego zitandukanye za leta guhindura ingendo mu bikorwa na cyane cyane mu ikoreshwa ry'uburyo zihabwa ivyo yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu nama yo kurabira hamwe yugurugwa ry'umwaka w'amafaranga abucutangura Nestor naho ntuye yamenyesheje ko amafaranga menshi azokoreshwa mu ntara no mu makomine tumukurikire
amahera menshi azotunganirizwa mu maprovince no mu makomine hagasigara make azotunganirizwa ku cicara cyo bushikiranganje rero muri rusangi twabonye yuko ubwa mbere bagiye batahuye neza uko ibikogwa bigiye kubandanya muri rihinduka adio no vuga ry'amakomune yabaye make intara zikaba zike ndetse imitumbi kiyongera n'amazone yakiyongera ico twasavye no guhindura ingendo mu bikogwa mu gukoresha umwanya neza ku kazi mu gukoresha amafaranga neza yo ku kazi mu gupanga ibikogwa neza mu kwiyumvira ukuntu amahera canke ibikogwa bishobora gukogwa tukaronka umusaruro mwinshi kandi hakoreshejwe amahera make no kwiyumvira ibikogwa byoba byitwa nk'ivyagiye binanirana mugabo ko kubona yuko atampamvu yuko byonanirana atakibuze araho kwiyumvira bakaza baraganira nabo basangije ibikogwa ku kazi umumwe wese ku rwego agerako nabo arongoye canke n'abagenzi be kugira bashobore kubona uko bo bikora neza bizana umusaruro kandi bitwaye amahera make
Nestor nawo ni umushikiranganji wa mbere wa leta y'urundi makuru avugwa mu vy'inkino urundi bugiye kwakira ihiganwa mpuzamakungu ry'urukino rw'umupira w'amaboko volleyball rukinirwa ku musenyi kuva kwa 19 z'ukwezi kuza gushika kwa 23 z'uko kwezi nyene ibiko 13 nivyo bizo kwitabira iryo higanwa libereye mu Burundi ku nchuro igira kane inkuru tubaza Jotan iratuzi
mu kiringo c'imisi 5 abanonotsi barenga ijana bava mu bihugu 16 byo ku migabane 5 y'isi bazotana mu mitwe ku bibuga byo ku musenyi vya Eden Garden Resort nkuko bivugwa na Serge Ntakavura arongoye ishiramwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko mu Burundi volleyball
uyu mwaka ibihugu byose hamwe ni bihugu 16 no kuvuga hari ibihugu byavuye bizova Iburaya harimo Autriche Republique Tcheque Norvège Denmark Allemagne na Slovenie ibizova ku mugabane wa Asia hariho Japan na Israel hanyuma ibizova muri Amerika na États-Unis na Canada hanyuma ibizova muri Afrika hariho Burundi arico gihugu kizotunganya izo nkino hakabaho Rwanda Uganda, Tanzania, Kenya na Gambia.
Serge Ntakavura hamenyesha ko imyiteguro ikigenda neza kuko hari habariko barashigikira iyo myiteguro ahagamagarira nabandi kubikora.
Twagomba kandi no gusubira guhamagarira abantu bose bashobora gufasha kugira ngo babandane baterera iki gikorwa.
Iryo higanwa ry'isi ngo rifise akamaro ntangere ku Burundi ku bwa Serge Ntakavura.
Turonka byinshi cyane. Iyi volleyball beach ni sport promoting our tourism ibihugu byose bigira abantu baramenya ico gihugu nkuko mwabibonye umupira uri arimi tugira live streaming hanyuma bijya bihugu biba byaje navyo bica birungika mu bihugu byabo bikakurikirana ajama competition bakamenya Burundi abantu nisho bikora amenya Burundi bariko aramenya Burundi na Devaneke urabona ibihugu by'Iburaya bizu ko bingana nivyo byinshi ahame kindi nuko bajya abantu bazana ama devise mu gihugu ushaka kubimenya uragenda ngaho kuri club bazogucira gace aho nyine twovuga nabandi bafise ibindi bintu badandaza bawurushe nibwinshi nawe uvuga ngo bumare ku gihugu
iryo higanwa ribereye mu Burundi ku ncuro igira kane Uburundi bwaviriyemwe mu gice ca kane gishiri ca nyuma mu mwaka uheze kwinjira abana bazuri 5000 by'amarundi abakuze bariho 10,000 abashaka nabo guterera bakazuriha 50,000 kuduga by'amarundi
arakoze Jotan iratuzi mukanya inkuru y'imico kama
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Mwiswa tukatu bandanya kubaganyira kubijanye n'umuga wo kwegeka Elias Sadiki umuhinga mu kuzura ibisigarira vya kahise asigura ko umuntu kugira atangure uwo mwuga abanza kurondera igitiba arico citwa umuzinga anasigura ko hari nibindi bikoreshwa bikwega kwega inzuki afata nkibanga ry'uwo mwuga inko twetegwiriwe na Alice Ndayizeye
Mwuga w'ukwegeka numwe mu myuga yamyiranga barundi ba kera uwo mwuga watangujwe n'abantu bo mu muryango w'abashubi bihereye ku muvumbi yaragira ibwami nkuko twabibabwiye mu nkuru yacu iheruka uwo mwuga uri mu mica y'abarundi rero Elias Sadiki umuhinga mu kuzura ibisigarira vya kahise avuga ko kugira umuntu ukore abanza kurondera igitiba ari wo muzinga
kwegeka muhinga bwa kera misanzwe umuntu agomba kwegeka yategeza kurondera igitiba ari wo muzinga hanyuma rero uwo muzinga akagenda barawujisha abarundi hanyuma wewe udashobora kujisha barawukujishira ukawuronka uronse rero warahize ukajana icyo gitiba cyangwa umuzinga ukawumanika hejuru ku giti giti kirekire ugashyira mu masango ko nico bita kwegeka mu masango y'igiti hejuru hanyuma icyo giti kikagumayo
iruhande y'icyo giti bariko ariho n'imiti ikoreshwa kugira bakwega kwega inzuki
ariko rero nibagishirayo uko nyene gusa icyo gitiba baracyosa baracyosa imiti ikwega inzuki Chukitiba kiri hejuru ba choseji iyo miti inzuki yo ziri zarumva ko kamoto kisho gitiba hanyuma zikaza zaraza zikinjiramo
ariko kubwiwe iyi miti siyo kuvugira hose kuko we ayifata nk'ibanga rijanye n'uwo mwuga nayo ushaka kubimenya neza aramubarira uko yobigenza
isumva yuko ncenda kugira ubwoko bwawe sini miti nubwo kubw'ivyatsi baturira mu gitiba tugafumba kajya kotsi kaka ja muri cha gitiba canke bagashira utundi tuntu rero suvuga ko twoje tuvugira ngakuri ku mikro ahubwo uwo kwegera uri karegeka ukaraba ingena bigenze
Elias Sadiki asigura ko iyo umuntu yegetse atari maka inzuki ngo zitaye igitiba ciwe ndetse nuko izagitashe zishobora gusubira inyuma kubera izimvo ashikiriza
iyo hari uwundi yegetse hanyuma akabize miti kaze gusumba imwe iri wawe inzuki zaje kuva mu gitiba ciwawe zikagenda mukindi izaramaze kugitaha nkuko wewe usho kugira ngo uregetse ntizigitahe kubera nta kintu nakime kiriyo kizikwega naye handi hoho iginzuki n'Imana ntikizire mu bwo nyene zivaho ziri zikaza zisho kuva hano mwishamba cyane zikava mu gitiba cy'undi muntu zikaza
inzuki rero zashoboye gutaha igitiba acakurikira intambwe y'ukwegura ni mu nkuru yacu yo hanyuma
Alice Ndayizeye arakoze hamwe n'umuhinga mu kuzura ibisigarira vya kahise Elias Sadiki baganya muri nkuru yari yaduteguriye ari nayo amakuru twatuguriye cyo twarangiriza ko makoze mwese mwateza amatwi mugira ibihe byiza murakoze
Egid Nahayo